imuva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda Evidene Niyongabo abaramutsa mugenzi wacu Aris Bigirimana dushikiza makuru yo hirya no hino adufitiye muri aka kanya
Mwaramutse Fideli amakuru agizwa hanini na yavugwa mu karere ka Afrika abantu 13 barafuye mu mishamirano y'amoko yamaze iminsi 3 mu buraruko bushyira ubuseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abatari bake barakomeretse amazu arenga 50 araturirwa gushika ku mushinge amoko adacana waka yaba Lingotebe n'abakungu yaratemanye n'imipanga kuva ku munsi wa mbere gushika kwa gatatu muri territoire ya Kungu nkuko byatangajwe na Jean-Pierre Elongo ayirongoye Elongo avuga ko ayo moko ari muri iyo mishamirano yo gufa ubutaka kuva mu mwaka w'1982 Somalia yaributse ejo ku itariki ya 14 y'ukwezi kw'icumi imyaka 4 irangiye habaye igitero cy'iterabwoba cyahitanye abantu 587 gikomeretsa abandi 1000 i Mogadishu mu 2017 iyo bombe yari yatezwe mu ikamyo mu masanganzira y'amabarabara akunda kuba arimo abantu benshi isambura amazu nka yose yarahegereye nta numwe yitiriye ico gitero ariko leta ya Somalia yamayagiriza ibitero nk'ivyo umuhari w'iterabwoba Al-Shabaab itangazo ryasohowe n'ibiro bya perezida ejo ku munsi wa kane ryasabye abanyagihugu gufasha abajejwe umutekano mu twigoro barimwo two guhasha iterabwoba tukibandanya ku makuru y'iterabwoba abasirikare bo mu manuko bwa Afrika bagiye kugwanya iterabwoba mu buraruko bwa Mozambique bazogumayo kugeza babonye ko umutekano ugarukanywe ishiramwe ry'ibihugu byo mu bumanuko bwa Afrika SADC ryabivuze ejo ku munsi wa kane Mpfo Molomo arongoye inteko za SADC muri Mozambique yavuze ko iterabwoba rikibangamiye ico gihugu amakuru ku magara y'abantu leta z'umwe za Amerika yaremereye umwe bwa Afrika impano y'amadoze imiliyoni 17 y'urucanco rwa COVID-19 yakozwe n'ihinguriro ry'imiti rya muri Amerika Johnson and Johnson Presidency ya Amerika White House yabivuze ejo ku munsi wa kane inyuma y'umubonano Perezida Joe Biden yahaye mugenzi we wa Kenya Uhuru Kenyatta izi ziciye zishikana ku gitigiri cya doze imiliyoni 67 Amerika imaze gufashisha umugabane wa Afrika muri uyu mubonano nyene Perezida wa Amerika Joe Biden yavuze ko Amerika ibandanya gufashanya n'abandi mu rugamba rwo kugwanya ikiza cya COVID-19 ishyiramo impuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS rigereranya ko imiliyoni 57 z'abantu muri Afrika arizo zimaze kwandura umugera wa COVID-19 barenze ibitigiri byama byatangajwe ko Afrika imaze kuronka abantu miliyoni 8 gusa banduye uwo mugera Amakuru kugateka kazi na muntu leta z'umwe za Amerika itegekanya gusubira mu kanama ka ONU kajejwe agateka ka muntu mu kwezi kwa mbere leta ya Donald Trump yakuyemo Amerika mu mwaka wa 2018 umushikiranganji wa Amerika jejwe imigenderanire n'andi makungu Anthony Blinken yavuze cyo ku munsi wa kane ko bazokora n'inguvu nyinshi kugira ku kanama gashike kuvyo kiyemeje cyo gushigikira abagwanya akarenganyo n'ubwicanyi bibonekeza mu bice bitari bike ku isi nawe intumwa ya Amerika muri ONU Linda Thomas Greenfield yavuze ko gusubira muri ako kanama ari gushitsa ibyo Perezida Joe Biden yemereye abanyamerika igihe yiyamamariza amatora yamushikanye ku butegetsi kimwe mu by'akanama ka ONU kajejwe agateka ka muntu kanebagugwa ko nuko bamwe mu bahungabanya ako gateka nyene ari ibihugu bihurikiye muri ako kanama nyene kimwe mu byatumye Amerika iva muri ako kanama mu 2018 ni nyuma yaho gatanguriye kwiweza amabi Isirayeli ikorera abanye Palestina
Arisi Bigirimana urakoze kudushikiriza ayo makuru yo hirya no hino ku isi makuru yo mu biyaga binini. Sosiyete ikora imiti yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Moderna ivuga ko u Rwanda, Senegal na Afrika y'Epfo bishobora kuba ibibanza izoshiramwo ihinguriro ryayo ikora incanco muri Afrika.
Inkuru ni ukuvuga ngo tuyakira neza kuko ni inkuru ije gutuma ngira ngo injanjo zegera cyane ibihugu bya Afrika ari abantu bakiye cyane bamaze kuronswa izo njanjo.
Uyu ni umuganga w'umurundi Dr. Frank Nziza akurikiranira hafi amakuru ajanye n'amagara y'abantu muri rusange nayerekeye ikiza cya COVID-19 cyane cyane. Mu Rwanda urwego rujejwe amaperereza mu gihugu RIB rwarataye mu mvuto Nsengimana Theogene afise umuhora wa YouTube witwa Umubavu TV ari kumwe n'abandi bantu batanu. Burundi ejo kuwa kane bwarakiriye incanco za mbere zikiza cya COVID-19 zigera ku 5,000 zitanzwe n'igihugu cy'Ubushinwa. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Mu Rwanda urwego rujejwe amaperereza mu gihugu RIB ku munsi wa gatatu rwarataye mu mvuto Nsengimana Theonest afise umuhora wa YouTube witwa Umubavu TV ari kumwe n'abandi bantu batanu. RIB ivuga ko bose bagirizwe icaha cyo gutangaza amakuru y'ibihuha. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi yadukwirikiraniye iyi nkuru.
Umunyamakuru Nsengimana Theonest yatawe muri yombi ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu yari kumwe n'abandi bantu batanu. Amakuru y'ijwi rya Amerika ryahawe n'umuyobozi wa Darf Murinzi Madame Ngabire Victoire agaragaza ko bafashwe bandi batanu benshi ari abarwanashyaka ba Darf Murinzi. Umuvugizi w'ubugenzacyaha bw'u Rwanda Murangira Thierry yabwira ijwi rya Amerika impamvu y'iryo tabwa muri yombi.
Nsengimana Theonest yafatanywe n'abantu batandatu, uyu akaba ari nyiri Umubavu TV ikorera kuri murandasi. Abo bafatanywe Sibomana Sylvain, Bucubangana Alex, Agirimana Hamad, Ndayishimiye Jean-Claude, Uwatuje Joyeuse. Aba bose bakaba bari mu mugambi umwe, bose bari bari mu mugambi umwe wo gutangaza no gusakaza amakuru y'ibihuha agamije gukurura inzangano no guteza imvururu n'imidugararo muri rubanda bakoresheje imbuga nkoranyambaga zitandukanye.
Murangira ntiyavuze ibyo batawe muri yo batangaje byabaye imbarutso y'ifatwa ryabo, ahubwo yasobanuye ko bafashwe nyuma y'iperereza RIB yari imaze iminsi ikora. RIB ivuga ko iryo perereza ryari rigamije kureba ibyaha bikorerwa kuri murandasi, akaba ari byo byashingiweho batabwa muri yombi. Mu bafatanywe n'uyu munyamakuru humvikanye izina risanzwe rizwi mu Rwanda rya Sibomana Sylvain. Uyu akaba yarahoze ari umunyamabanga mukuru w'ishyaka ritaremerwa mu Rwanda rya FDU Inkingi. Iri shyaka ryahoze riyobowe na Madame Ingabire Victoire Muhoza mbere y'uko ashinga iryitwa Darf Umurinzi. Umuyobozi wa Darf Umurinzi Madame Ingabire Victoire mu kiganiro yahaye Radio Ijwi rya Amerika yagaragaje ko atari Sibomana wenyine wafashwe, ko n'abandi bari kumwe bafite aho bahuriye n'ishyaka rye.
Ntabwo ari Sylvain gusa, harimo Sibomana, harimo Rukubanganya Alexis, ni umuntu uduhagarariye mu Burasirazuba, harimo Hangimana Hamada mu Rwandashyaka usanzwe, harimo Ndayishimiye Jean Claude nawe no mu Rwandashyaka usanzwe, Uwatuje Joyeuse we yari umudamu w'inshuti yanjye ukunda kuza kumfasha hano mu bintu administrative.
Ni ukuvuga ngo bariya usibye uriya munyamakuru abandi bose n'abarwanashyaka banyu?
Abandi bose n'abarwanashyaka bacu. Damu nawe ntabwo ari mu Rwandashyaka, ni inshuti yanjye ariko akunda kuza kumfasha. Kugeza ubu byantunguye ngewe, urabona tumaze igihe muri COVID abantu ntibahura. Ndongo kubyumva byanyobeye, ntabwo ndi kubyumva, ntegereje ko avoka ambwira ati wenda barabarega ikintu y'ikisi mbizi.
Abo bose mwarimukanye muri Darf Umurinzi?
Muri aba bose bafashe Sylvain niwe mu wari umaze igihe twabanye muri FDI muri Darufa. Abandi bose ni bashake binjiye muri Darufa rwose, n'abajene ntekereza binjiye muri za 2019.
Sibomana araherutse gufungurwa nyuma y'imyaka 8 yamaze muri gereza ashinjwa icyaha cyo guteza imvururu muri rubanda arwangisha ubutegetsi buriho. Ijwi rya Amerika ryifuje kumenya niba Sibomana ndetse n'abagenzi be bafashwe ibyo bakurikiranyweho bifitanye isano n'ishyaka babarizwamo. Murangira abiduhe ibisubizo.
Mu byo nagutangarije, nta mutwe wa politiki nigeze mvuga, nta naho bihuriye. Abafashwe bafashwe kubera ibyaha bakurikiranyweho, ntaho bihuriye n'imitwe ya politiki bashobora kuba barimo. Kandi urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha iyo rujya kugenza ibyaha, iyo rukurikiranyeho umuntu ibyaha ibyo byose aba yakoze, ntirubanza kureba ngo uri muwuhe mutwe wa politiki cyangwa nta mutwe wa politiki urimo.
Umuvugizi wa RIB yasobanuye ibihano bitegereje abaregwa mu gihe ibyaha byaba bibahamye.
Ni ibyaha bitatu bifite ibihano bitandukanye. Igito gifite gihanishwa hagati y'imyaka 3-5, igikuru ni hagati y'imyaka 10-15. Ubwo rero urukiko ni rwo ruzagena bihano bashingiye ku byaha bazahamwa.
RIB yatangaje ko abafashwe bafungiye kuri station ya Remera na Kicukiro ndetse ko iperereza rikomeje kugira ngo dosiye yabo ishyikirizwe ubushinjacyaha. Itabwa muri yombi ry'umunyamakuru Nsengimana ndetse n'abandi bantu batanu bari bumwe rije rikurikira ibyari biherutse gutangazwa na RIB, aho uru rwego rwaburiraga abantu bose baba abanyamakuru cyangwa abandi bantu bakoresha imbuga nkoranyambaga kwirinda kuba umuyoboro w'abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Si ubwa mbere umunyamakuru w'umubavu Nsengimana atawe muri yombi, kuko mu kwezi kwa kane umwaka ushize yafashwe akurikiranyweho uburiganya, aza kurekurwa mu kwezi kwa gatanu k'uwo mwaka agizwe umwero n'urukiko. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Assumpta.
Chuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25, kilohertz 11,835.
Uburundi ejo kwa kane bwakiriye incanco za mbere zikiza cha COVID-19. Izo ncanco zigera ku 500,000 zatanzwe n'igihugu c'Ubushinwa. Atagihindutse nk'uko bimenyeshwa n'umushikiranganje w'amagara y'abantu mu Ndwiza, niho umuntu wa mbere azokingirwa umugera wa corona muri ico gihugu. Ido nido kuri iyi nkuru n'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya, Eloge Wirikanez.
Tangaje rw'umutekano Gervain Irakobu cyasanzwe n'umukuru w'umurwi w'igihugu jeje kurwanya ikiza cya coronavirus ari kumwe na mugenzi we w'amagara y'abantu, nibo bakiriye umfashanyo ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Yari bitwe mu bubiko bw'imiti bwo mu kigo cy'igihugu kijejwe incanco. Xavier Crispin aserukira mu Burundi ishyirahamwe mpuzamakungu yita amagara y'abantu ku isi OMS, yavuze ko ubwoko bw'urukingo rwatanzwe ariko Sinopharm rwemewe ku isi yose.
Ce vaccin est un vaccin homologué par l'Organisation mondiale de la santé, donc c'est un vaccin valable comme tous les autres vaccins dont vous entendez parler.
Urukingo n'urukingo rwemejwe na OMS, n'urucanco rwemewe rero nk'izindi zose mumva zivugwa. Ruremewe na OMS rukaba ku rutonde rw'izizwi nk'izikora mu kurwanya COVID-19. N'urukingo rutangwa kandi mu biringo bibiri by'intera y'indwi zitatu canke zine. Tuvuga ko umuntu yakingiwe by'ukuri inyuma y'izo ncanco zibiri. Niko yashimangiye yashimira Ubushinwa bwatanze izo ncanco n'abategetsi b'u Burundi batevye bakazemera. Zhao Jiangping aseruka Ubushinwa mu Burundi nawe yavuze ko izi ncanco zatanzwe mu ntumbero yo gukomeza ubucuti mpuzamakungu mu vyerekeye kurwanya COVID-19.
Lors du sommet extraordinaire Chine-Afrique sur la solidarité contre le COVID-19 de Nice en juin 2020,
mu nama y'Ubushinwa n'ibihugu bya Afrika ku bijanye no gufashanya kurwanya COVID-19 yabaye mu kwa gatandatu 2020, Perezida w'Ubushinwa yasezeranye gushyiraho urukingo ruzosangirwa n'isi yose. Ibihugu Kenya na cyane cyane bya Afrika nizo bya mbere biruhabwa. Uburundi buri muri ibyo. Iki kiza cyugarije isi kitwibutsa ukuntu dukeneraniye kandi ko atagihugu na kimwe kibwirizwa gukumirwa. Niko mfasoni yamenyesheje. Muganga Tadende Kumana, umushikiranganji w'amagara y'abantu mu Burundi, yatangaje ko abifuza gucanjwa bose bazotangura kwiyandikisha kuri uyu wa gatanu.
Abenegihugu bifuza kuronka incanco ni ku bushake agahato karimwo. Rero guherejo tugiye kugurura urutonde uzobikenera azoza yandikishe kugira ngo tumenye ababa bakeneye izo ncanco. Mwabonye ko zibikwa ahantu hameze neza, nivyo kumvikana yo tujiye tuzijana ahari hose turondeza bipimisha kuko keza kubikwa neza. Ivyo tuzobafasha rero kugira ngo tumenye abazikeneye abarundi canke abanyamahanga ba mu Burundi. Uretse kwiyandikisha kuko tumenye abazikeneye, izo musaba yuko asinya gwa rupapuro nkuko ishyiramo impuzo amafungo y'imeseri risaba.
Anagaruka ku mirwi y'abantu izoshirwa imbere mu mwanya wa mbere.
abo tuzohera ko nabavyifuza bakora sanzu korana mu shikiranganje basanzu bavura abene gihugu nabandi bagendana ingwara ngendanwa hamwe nabarenze imyaka 60 co kimwe nuwo wese adifuza muti bizogenda gute rero nuko amasite dusanzu dupimirako mugira wa coronavirus niyo tuzokoresha kugira ngo dutange incanco ku bavyifuza vyumvikana rero yuko nta muntu nayo bavyifuza dushobora guhura cancho wa coronavirus atipimishije
Mumea za kuno kwezo Burundi bwiteze kandi izindi nchancho zingana n'52 zizotangwa ni banki isi yose. Iyo banki imaze kwemerera Burundi muri rusangi zigera ku 2,800,000 nkuko byemezwa n'umushikanganje w'amagara y'abantu. Nkuko bigaragarira ku rutonde rutangwa na OMS ishyirahamwe mpuzamakungu gitanga amagara y'abantu, Burundi nibwamara gutangura gucanca abubamo ibihugu bya Eritrea na Korea y'Amajyaruguru nizo zonyene bizaba bisigaye bitaremera nchancho. Igihugu cha Tanzania cyari cyarazanse ku ntwari ya Perezida Magufuli cyazemeye mu mezi aheze yamaze gusezera isi asubirirwa n'umupfasoni Samia Suluhu Hassan. Eloge uri kaneza, Ijwi rya Amerika.
Tugushimire Eloge kuri iyo nkuru.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira.
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7.
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8.
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4.
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9.
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Societe ikora imiti yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Moderna ivuga ku Rwanda, Senegal na Afrika y'Epfo bishobora kuba ibibanza izoshiramwo ihinguriro ryayo rikora incanco muri Afrika. Iyo societe itegekanya gutangura guhingurira muri Afrika incanco zigera ku 1,500,000 ku mwaka. Muri zo harimwo incanco zo gukingikiza ca COVID-19. Nabajije umuganga w'umurundi Dr. Frank Nziza akurikiranira hafi amakuru ajanye n'amagara y'abantu muri rusangi na yerekeye kiza ca COVID-19 cane cane uko yakira ingingo y'isosiyete Moderna.
Inkuru ni ukuvuga ngo tuyakira neza kuko ni inkuru ije gutuma ngira ngo incanco zegera cane ibihugu vya Afrika, kuko murazi yuko ibihugu vya Afrika ari abantu bakiye cyane bamaze kuronswa izo ncanco za COVID-19. Ni nk'ababaye ibice nka 4-5% mu banyagihugu bose bo muri Afurika. Bivuga yuko izo ncanco zizofasha nkumbure kwegereza Abanyafurika izo ncanco, naho izo ncanco zica zigira ziboneka ubu nyene, kuko na cane cane ubu icari gikenewe kwari uko izo ncanco ziboneka vuba na bwango. Ariko ibyo nibaza yuko bizofasha mu minsi iri kiraza, ariko ntibizoca bitangura bunonye.
Kubona ibihugu nk'u Rwanda, Afrika y'Epfo na Senegal ivyo iyo societe iri kiriyumvira guhitamwo igihugu kimwe kizokwakira iryo hinguriro ryacu ryo gukora imiti n'icanco, byerekana ko ivyo ibihugu bisanzwe bifise uburyo bifise n'ubuhinga mu bijanye n'ivyerekeye amagara y'abantu. Mubona kubona yahisemo ivyo bihugu ari ingingo nziza.
Guhitamwo ivyo bihugu nibaza yuko biba bifatiye ku bintu byinshi, na cane cane biba bifatiye kuko iryo shirahamwe ribibona, iryo shirahamwe Moderna yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse yuko rikora ivyo vy'imiti risanzwe ari n'ishirahamwe ry'ubudandaji, bivuga yuko imbere yuko bashinga ishirahamwe mu gihugu kinaka barabanza bakigana cane cane bimwe vyo gushora imari kungene biba bisanzwe bitunganijwe muri ico gihugu, bararaba kungene ivy'amagara abantu bisanzwe bitunganijwe, bararaba ubuhinga abantu baba bafise, eka bakaraba n'ugushaka kwa politiki ivyo bihugu babiriko birerekana mu guhamagara cane ayo mashirahamwe afise ubuhinga bukomeye kugira ngo bashobore kuza. No kuvuga ngo ni ibintu byinshi bifatirwa ko ku buryo bigoye gutanga isiguro imwe, kuvuga ngo batoye ngo igihugu kicanki niko uravye u Rwanda na Senegal na Afrika y'Epfo ushize ku rutonde rw'ibihugu byo bifise ubutunzi burengeje sivyo biza ku kwisonga bivuga yuko haba hari ibindi bintu byinshi bifatirwa ko bibafatira ku butunzi gusa hari ibintu byinshi nibyo mbeje kuvuga bimwe bimwe mu bifatirwa
afeyana ari mu bashinze isosiyete moderna aravuga ko icyo bashaka gushika ko muri rusangi ari gushiraho iryo hinguriro rishobora gukora incanco zitandukanye z'ingwara zitandukanye ngo kugira ngo muri kazoza hasubiye kwaduka ikiza iki cha COVID-19 hazobe ngo hari uburyo ushobora kwihuta bwo gukora izo ncanco mu karere ka Afrika ni kintu ciza rero ku bwanyu muri rusangi kuba igomekire ryo hinguriro muri Afrika rishobora gukora iyo miti n'incanco mu gihe hazokwaduka ibindi biza nta ubyifuza ariko ni ibintu bishoboka Afrika izoba yiteguye gukora ningoga no kunyarutsa izo ncanco
nego ni kintu ciza muri rusangi kandi novuga yuko ari kintu kiko kiraza novuga muri iyi minsi kuko iryo shira hamwe Moderna rihambije yandi mashira hamwe nka Pfizer yo muri leta z'umwe za Amerika na BioNTech yo mu Budage nazo nyene zari zavuze yuko zishaka gukora incanco za malaria n'igituntu nazo nyene zishaka kubikorera mu Rwanda no muri Senegal mu kuvuga ngo ibyo bintu ni byiza muri rusangi gusa icyo nkumbure no kugira ariko baratwumviriza nuko icyo bakiza gusumba no kuvuga icyo umuntu byo shaka no vuga kuri Afrika nuko hatokubakwa gusa ibijanye nayo mahinguriro ahubwo nubwo buhinga bwozanwa bakagira kimwe bita transfert de technologie nuko uvuga ngo ubwo buhinga bukazanwa muri Afrika kuko iyo bubatse ihinguriro ntibica bisigura yuko ubwo buhinga icyo gihugu kica kigugumana nuko uvuga ngo aho hantu uhumva neza yuko ari ahantu tuba twifuza yuko mu myaka izana nyine twashika
murakoze cyane
ego murakoze namwe
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Tugaruke mu Rwanda aha banywanyi urunani rw'amakoperative y'ababoshi rwa Ngororero uko vango bavuga ko ugo runani rumaze kubazanira iterambere ridasanzwe ugereranije n'uko bari babayeho imbere yo kuryinjiramwo yamara baracyafise inzitizi zo kubura isoko ry'ibihangano byaryo zibabuza kwagura ibikogwa no kwiteza imbere kurushaho mugenzi wacu Jean Baptiste Ndabananiye abahe inkuru y'imvaho
ni kwisayine za mu gitondo twinjiye mu biro bya Ikovango mu gakiriro kangororero turabonamo ibihangano byiganjemo ibikorwa mu bivovorwa by'ibigori intaratare ibifunzo n'ishingi ibi bihangano birimo ibikapu byo guhahiramo udusupla batereka amasahani ku meza utundu tumeze nk'ubwato dushyirwamo imbuto ku meza n'uduseke bene utu duseke turi kubona nitwo twahinduriye amateka Alexis Ategekimana mu buryo butangaje nk'uko abyemeza Mu banyamuryango 262 ba Ikovango abagabo barimo uyu Hategekimana ni babiri gusa kubera ko abagabo muri rusange bategereza kuboshyi ari ubw'abagore Hategekimana yaryinjiyemo 2010 asobanura ko mbere yo kwinjira muri rihuriro yari umutindinya kujya ariko kubageze kuri
na mituwele baere kumufuwa magana tandatu na hivu gayo bala yimtatiraga kakirigo banyelela na hivu mudugudu na hagu jichibanda ngurifayo korola nasimbiri jinajiraga na nukwavu najiraga nijitanga za kukona rinji konza hapa nabu onyumuri lomunzu hariku unanje mwala kujikutanga chana awanga wako mudugudu nhuye italino kuri ilalira milio nenye ububazima na te insina zijezeti magana vina milongu itano uruha ya gachironu hundi ntabwo rwajya munsi ya miliyoni
nawe uburibwe bwo kubura icyakora guhora afaterwa amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza n'igisuzuguriro cy'ubutindinya kujya nibyo byatumye afata icyemezo cyo kujya mu boshyi kandi ari umugabo ku ikubitiro yagendaga ahisha intaratare n'ibifunzo byo kuboha kugira ngo hatagira ubibona akamukwena amafaranga y'u Rwanda 1015 yabonye kuduseke dutatu yaboshye mu gihe kitageze ku byumweru bibiri akinjiramo niyo yamutiye akanyabugabo ko kugenda yemye no guhishura kwa boha Si Hategekimana wenyine uvuga ko amaze gutera imbere bifatika kubera irihuriro. Uyu ni Caritas Barayagira, perezida wungirije wa Ikovango.
umugabo yacaga hirya akazana nanjye wenda nkasigara imuhira ugasanga urugo rutaje imbere niba mbano dufaranga hano mu ihuriro tw'ibikorwa nabashije gukora kidasanzwe baragatungo twagezeho kaduha ifumbire n'inka umuntu arahinga agafumbira ukeza ibyo kurya ndetse tugasagura n'agasoko
mbere mutaragira iyo nka
twahoraga ducincura kubera guhinga si neza kajya guhingira umuntu oya ntabwo nje cincura natandukanye nabyo
usibye ububoshyi ikovango ryigisha abaturage imyuga irimo kudoda imyenda nk'uko Pascal yamfashije perezida wa Ikovango abisobanura.
Tujya dukorana n'akarere tugasinyana amasezerano bakaduha ubyiruko cyangwa n'abantu baturage bo mu kiciri cya mbere tukabigisha imyuga.
Avuga ko bamaze kwigisha barenga 210 biganjemo abakobwa babyariye iwabo ko bateganya gutangira kwigisha abandi barenga 30 muri uku kwezi kandi ko iki gikorwa bagikesha ubu bushabitsi bw'ibihangano cyane cyane ibyo mu bivuvurwa by'ibigori. Gusa hari ibihangano byatangiye kuboreramo. Iki tuguyeho ni igikapu kiboshye mu bivuvurwa. Cyaramunzwe dukanzeho ifu ihita isesekara hasi. Yamfashije avuga ko cyabuswe muri 2014 ariko kibura umuguzi. Yongeraho ko abaturuka mu mijyi ari bo hanini bafite ubushobozi bwo kubigura kwiyo bitabiye imurikagurisha Expo mu mujyi wa Kigali abanyamujyi n'abanyamahanga bagura ibihangano byabo bigashira bakagaruka gutwara ibindi. Aha Ikovango rikorera ni mu cyaro ibikorwa by'ibanze byaho ni ubuhinzi n'ubworozi. Yamfashije nawe ahageze avuye muri bimwe muri ibyo bikorwa kuko twamusabye kuhahurira. Hari hafunzi niho ahera saba leta uruhare rwayo kugira ngo ubushabitsi bubabere umwuga. Aratangira avuga ko kubyaza umusaruro bivovorwa rw'umwihariko wabo.
Ikintu kidasanzwe wenda nko mutundi turere niyo tujye muri Expo inzira z'ikigenywa korona idahari kumva ngo ikivovorwa mu karere ka Ngororero turi kukibyaza umusaruro turi kugikuramo igikapu batuboneye nk'igihugu runaka gikunze ibi bintu hariyo nk'umuntu tugakorana tukajya tuboha tubimuhereza. Kwicara ukabaho igikapu kirakwinjiriza 5,000 mu minsi ibiri nani utabikora kandi barabizi kubikora cyane ariko bacibwa intege no kuvuga ati ndabikora mbimaze iki.
Yongeraho ko ikibazo cyo kubura isoko gikemutse byatuma bakomeza kurushaho kuzana impinduka mu baturage binyuze muri gahunda zinyuranye zirimo kubigisha imyuga. Ange Uwiringiye Imana ni umwe muri babakobwa bigishijwe ububoshyi na Ikovango avuga ko yiteguye kubyaza umusaruro icyarahani yahawe n'akarere nyuma yo kwigishwa n'irihuriro.
Kwizere ndagifite kuko ndera ku bandi nkabona babayeho neza kuruta uko mbayeho kubera ntadoga.
Icyo cyarahani ntarakibyaza umusaruro kuko kinoza ubumenyi yahakuye mu gihe cy'amezi ane kubera kutabasha kwiga buri munsi bitewe no kurwaragurika k'umwana we. Umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere amakoperative Jean Bosco Harerimana yatubwiye ko iki kibazo cyo kubura amasoko ku bicuruzwa by'amakoperative kitari umwihariko wa Ikovango ariko ko bagihagurukiye.
Araho bigaragara kubera kutamenya isoko riri ariko icyo duhita kenshi tubahuza n'isoko kuko muri rusange ibibazo bibonetse bihita bibonerwa igisubizo. Biramutse ibyo bakora bikeneye ku isoko nta mpamvu nimwe babura isoko kandi icyo kibazo tugiye kucyitaho ku buryo kibonerwa igisubizo mu gihe cyavuye.
Harerimana ngira ko ni basanga iby'irihuriro rikora bifite ibyakosorwa kugira ngo bibashe kwitwara neza ku isoko bazabafasha kubinonosora neza.
Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti banywanyi naha ya makuru y'akakanya garukiye. Mugira ibihe byiza mubandanya kumviza radio yanyu Ijwi rya Amerika.
Ndashimiye pro music. Yatumye menyekana.
Manuro zanje sikubere mucho
musi aumbona gesaka nari keze ko mugu aganyi aumbona gesaka nyonyo anjo nyo nana chinye mubisiba mukidumbu gwe nana chinye mubisiba mukinyangonge nana kore sitopito mugu iginyoni hari inyabunyegeri hari inyabunyegeri. Yeah, we're not done with your career.